mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri uyu mwanya nkuri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabasuhuje kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Leta y'u Rwanda irasaba abakiri mu mitwe yitwaje intwaro irwanira mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutaha mu gihugu.
Ubuzima bwo hanze y'igihugu nyine ntabwo bumeze neza kuko umuntu yifuza kubaho urwa ngo ejo dushobora gupfa ejo etapa ejo ugapfa mbese umuntu uba uhangayitse.
Abo ni bamwe mu bantu 92 bahoze ari abarwanyi kuri uyu wa kane basubijwe mu buzima busanzwe banahabwa ibizabafasha. Mu Burundi, Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe ubu ufungiye muri gereza ya Gitega ejo yasabye ubutabera kumurekura by'agateganyo agatanga ingwate. Naho Amerika yarafata ibihano amasosiyete abiri harimo imwe ikorera mu Burusiya hamwe n'umuntu umwe ishinja guteza umutekano muke muri Sudani. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika hejo yafatiye ibihano amasosiyete abiri harimo imwe ikorera mu Burusiya hamwe n'umuntu umwe ishinja ayo masosiyete n'uwo muntu kuba barushaho guteza umutekano muke muri Sudani. Fidel Niyongabo abahiye inkuru.
Icyegera cy'umushikiranganji ajejwe ikigega cya leta muri Amerika ajejwe ibibazo bijyanye n'iterabwoba no gutororokanya amakuru yerekeye amafaranga akoreshwa n'inkozi z'ikibi Brian Nelson yavuze ko ingingo yafashwe ihana abo bose bageramiye utwigoro two gutora inyishu iciye mu mahoro kandi yisunga demokrasi muri Sudani. Yatangaje ko bazobandanya gukurikirana abo bose bariko batuma intambara ibandanya muri Sudani ku nyungu zabo bwite. Ubwo bushikiranganji bwatangaje ko bwafatiye ibihano Ali Kati yari umushikiranganji ajejwe imigenderanire ku ndwara ya Omar al-Bashir yabaye mukuru w'umuhari w'abayisilamu muri Sudani inyuma yuko Bashir akuwe ku butegetsi mu mwaka w'2019. N'umuntu yagumye akomeye cyane n'inyuma ya kudeta y'igisirikare yabaye mu mwaka w'2021 yarakoze uko ashobora kugira akingire inyungu ziwe. Umuhari ayoboye w'abayisilamu ushigikiye igisirikare cya leta mu rugamba rwacu rwo kurwanya abarondeye kucikura ko. Leta ya Amerika yafatiye kandi ihano sosiyete yitwa GSK Advanced Company ikorera muri Sudani. Leta ya Amerika ivuga ko iyo sosiyete yakoreshejwe n'abagwanyi barondera kwiyonkora kuri leta muri Sudani. Iyindi sosiyete yafatiwe ibihano kuri uyu wa kane ni yitwa Avia Trade ikorera mu Burusiya. Iyo sosiyete igurisha ibikoresho bya gisirikare.
Umuryango wa OTAN uremeza ko Ukraine irimo kwitwara neza mu ntambara irimo n'Uburusiya. Umunyamabanga mukuru w'uwo muryango Jens Stoltenberg asaba amahanga gukomeza gufasha Ukraine. Diane Ninahazwe akomeza inkuru.
Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg yishimiye intambwe Ukraine igeze ko mu ntambara imazemo igihe n'Uburusiya, avuga ko ico yise inguvu Ukraine ifise ku rubuga ziriko ziyegereza buke buke insinzi. Mu kiganiro umutegetsi wa OTAN yakoranye n'amenyeshamakuru i Kiev ku murwa mukuru wa Ukraine ari kumwe na president w'ico gihugu Volodymyr Zelensky, yemeje ko Ukraine iri kwisubiza umwe mu burere Uburusiya bwari bwarayinyaze, agira ati:
"Today your forces are moving forward. They face
uyu munsi igisirikare cyanyu kiratera imbere gihura n'imirwano ikomeye, ariko buhoro buhoro kigenda kigarurira ubutaka bwanyu. Buri metero imwe igisirikare cya Ukraine kigaruriye ni metero Uburusiya bwa butakaje, kandi hari itandukaniro rikomeye kuko abanya Ukraine bo barwanira imiryango yabo, ejo hazaza habo, umudendezo wabo, ariko Uburusiya bwo burwanira ikinyoma."
For imperial delusions.
Mucho kiganiro n'amenyesha makuru i Kiev, Jens yatangaje ko OTAN ifise umugambi wo kuronsa Ukraine ibigwanisho bifise agaciro ka miliyaridi 2 n'igice z'amadolari ya Amerika. Ishiramwe OTAN rikavuga ko kuneza y'umutekano waryo ribwirizwa guha Ukraine ivyikeneye vyose kugira ngo itsinde intambara irimo n'Uburusiya. Hagataho Ukraine nayo yavuze ko yatibuye indege 44 zitagira abadereva bita drone mu Gifaransa Uburusiya bwaraye bwifashishije mu kugaba ibitero mu bice birimwo ibyitwa Nikolev, Odessa na Kirovald.
Guverinoma y'inzibacyuho ya Burkina Faso mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu yatangaje ko yaburijemo kudeta. Ni nyuma y'umwaka hafi Kapitene Ibrahim Traore agiye ku butegetsi muri kudeta. Fidel Niyongabo abahiye inkuru.
Mu itangazo ryasomwe kuri televiziyo y'igihugu leta yabwiye abanyagihugu ko muri iki gihe abasirikare b'intwazangabo n'abandi bagize uruhara mu kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu bahagaritswe mu gihe abandi bariko barahigwa. Leta yavuze ko abagerageje gukora kudeta bari bafise imigambi gayitse y'ugutuma igihugu kija mu kajagari. Kumusi wakabili wiyindwi, abantu bihumbi n'ibihumbi bari hereje amabarabara y'umugwa mukuru wa Gadugu. Bitavye akama katewe n'abashigikiye Kapiteni Traore ko kumukingira mu gihe hari ukurukuru rwa kudeta rwariko ruherekanywa ku mbuga ngurukana bumenyi. Leta ya Burkina Faso itangaje ko ibabajwe no kubona abasirikare b'intwazangabo barahiriye gukingira inzego z'igihugu bakora igikorwa nk'ico cyo kugeramira ubwigenge bw'abanyaburkinabe hamwe no kwikura ko abagira iterabwoba bariko bagerageza kubagira abacakara. Mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka urangiye, ibiro by'umushikiriza manza w'igisirikare muri Burkina Faso vyiyamirije igeragezwa ryo guhungabanya leta. Vyatangaje ico gihe ko abasirikare batari bake bahagaritswe.
Amerika yafatiye ibihano birimwo kwimaviza abanyaliberiya ishinja kubangamira demokarasi. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Itangazo ry'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire ya Amerika n'andi makungu ririmo ivyivyo bihano ntiritomo rigitigira c'abanyaliberiya Amerika yashize mu bihano. Eka ntirinerekana inyidondoro yabo. Abashize mu bihano bose na Amerika bagirizwa kubangamira demokarasi ya Liberia bitwe mu manyanga agamije kwiba amatora ya president yo mu kwezi buca dutangura kwa cumi no mu rugomo rutandukanye. Muri iryo tangazo umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken ya siguye ko ibihano Amerika yafashe bitega abanyagihugu ba Liberia muri rusangi canke ngo vyegere leta ico gihugu. Nibihano vyega ababifatiwe ku gatwe kabo nkuko vyanditse muri iryo tangazo ry'ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu. Naho Amerika itatomoye aho yashize mu bihano mu mwaka uheze yari yarahanye abategetsi batatu ba Liberia, muri bo harimwo umukuru w'ibiro vya president George Weah yitwa Nathaniel McGill. Abo bategetsi batatu bose Amerika yari yarashize mu bihano mu mwaka uheze bagirijwe ibiturire no kwigarurira amatungo ya leta bidaciye mu mategeko. Ni vyaha bahakana. Amatora ya president azoba mu kwezi kuza kwa cumi muri Liberia afatwa nk'igipimo cyo kuzoraba ikibanza president George Weah yahoze ari camamare mu mupira w'amaguru afise mu mitima y'abanyagihugu atwara. Agishika ku butegetsi president Weah benshi bamubonamwo inyishu y'ibibazo bitandukanye vya Liberia. Ariko ubutegetsi bwiwe uko umwanya wagiye uritera bwagiye urarangwa na twasorobo dutandukanye.
Ayo namwe makuru havugwa hirya no hino ku isi tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi, Anangiyome Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe ubu ufungiye muri gereza ya Gitega ejo yasabye ubutabera kumurekura by'agateganyo agatanga ingwate. Urubanza rwabereye muri gereza ya Gitega aho afungiye. Eroje Birikaneza arakomeza inkuru.
Urubanza rwatangwe kumvirizwa nk'igihe cy'isatano z'agatondo rurangira isahindwe izirenga yunganiwe n'umushingwamanza wiwe. Bunyoni yavuze ko imibereho afunzwemo ari mibi cyane mu ibohero rikurya Gitega ahari kuva mu kwezi kw'indwi. Icumba afungiwemo kiriko inzugi zitatu z'amazi k'ingufuri. Imfunguruzo zimwe zirikwa n'umukuru w'ibohero, izindi zikaba zifiswe n'umukuru wa komisariya y'igipolisi Gitega. Haramutse yabaye ikintu kibi sinoshobora gusohoka aho hantu. Niko Arengiyome Bunyoni yasiguriye abacamanza yifuje kwerekurwa by'agateganyo bamenyesha ko amagara yiwe amukitse. Yatakambira urukiko agira ati ngwaye diyabete igeze ku gipimo cya kabiri, imiti n'ubuvuzi ndonka mu ibohero ntibishobora kumfasha kugira amagara yanje yoroherwe. Ubutungane bwarafashe ubutunzi bwanje butari buke bugizwe n'amazu n'inyubakwa hamwe n'imiliyoni amajana atatu. Ivyo turiteguye kubitanga ingwati kugira ndekugwiza agateganyo. Ubuserukira leta muri urwo rubanza yasabye ko uwahoze ari umushikiranganji wa mbere yobandanya afunzwe kubw'ineza y'abanyagihugu muri rusange. Kuvyerekeye ingwara yagize ati arakomeza ahabwa imiti yanavurirwa mu ibohero nk'abandi banyororo bose. Urubanza ntirwaburanishijwe mu ido n'ido. Abandi bantu batandatu barimo koronero wo mu gipolisi Desire Uwamahoro yahoze ari umukuru w'igipolisi kijejwe kurwanya imigomoko, Samuel Destine Bafumukeko yahoze ari mu bakozi bakuru bigendereza na Komine Niyonsaba yari ajejwe kubakishiriza Arengiyome Bunyoni, nabo nyene barerwa muri urwo rubanza barengutse. Basavye nabo nyene kurekurwa iby'agateganyo. Bafumukeko yasiguye ko yabazwe umugongo kandi kuba mu ibohero bimusonga, ariko uwaserukiye leta ntivyamukuye kw'izina. Kubijanye na Desire Uwamahoro waserukiye leta yagize ati uwo ni ntwazangabo yataye umurongo kandi ashobora gukora amahano. Umwanya uwo ariwo wose yotoroka aramutse ahawe amahirwe yo gutezurirwa. Uwamahoro na Bafumukeko co kimwe na Bwana Bunyoni muri kahise bariketswe ko izaha birimwo guhohotera abatavuganwe n'ubutegetsi no kubica cane cane nyuma no myerekano yo mu 2015 yo kuyamiriza ikindi kiringo ca nyakwigendera Pierre Nkurunziza cateye imari n'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo uwo mwaka nyene. Haraheza amezi atanu mwishira hamwe Human Rights Watch lehani agateka kakire mwamu unurifisichi icharo umuri Amerika listab zekobu nyoni ya habga butunga nebigigenga Clementine de Montoye umushakashatsi wajyo ku mugabane wa Afrika yabyiganiye ibiro by'ijwi rya Amerika Nairobi muri Kenya by'umwihariko
pour un procès équitable nous avons effectivement demandé la présence d'observateurs indépendants
dusaba ko hajya indore zigenga kandi umushinga nkaye bunyoni akubahirizwa hisundwa amategeko y'ubutungane na cyane cyane mu guhabwa umushingwa manza no kubonana n'umuryango wiwe ku byerekeye indore zidokorwa mu buryo bwinshi abategetsi bashobora gusaba abadiplomate kuhaba mu rubanza Change umwanditsi adasanzwe wa ONU ku Burundi wagateka kazi na muntu cyo kimwe n'abaserukira igisata cy'agateka kazi na muntu muri Afrika
Huko amwe mu bari ku ibohero rya gitega bavyiganirwa rya Amerika umutekano wari wongerejwe ahabereye nta HS y'urubanza rwa bunyoni ku nshuro ya mbere abanyagihugu isinze bari baje kumviriza ubwo rubanza gusa nta muntu n'umwe yari yemerewe kwinjira na telefone kandi umuntu wese imbere yo kwinjira yabanza gusakwa n'abapolisi niko abavyiboneye babwijwe rya Amerika ku ibohero rya gitega kuri uyu wa kane nta bantu bari bemerewe kuza kuraba babo bahafungiwe canke kubagemurira amabarabara yose agana canke yegereye iryo bohero yugabo n'igipolisi nta ruja ruruza rw'imiduga amapikipiki n'amakinga rwari rwemerewe nk'uko abanyagihugu babibonye babitubwiye bunyoni yagaragaye nk'incabwenge ku batari bamuzi kuko yiburaniye birakomera ubona kwavuga n'ubwenge n'ubwitonzi kandi atabwoba gusa byasa nk'igitangaza kumubona imbere y'abacamanza yewe karakatabonetse Uwavuze ku isi dasakaye ntiyabeshe pe ivyuko atorohewe byo byanaboneka kuko n'igipara yahora yimosha ntigikwiye niko mwe mu bari mu cumba yaburanishijwemo yabwijwe rya Amerika naho itangazamakuru ryo hagati mu gihugu ritari ryabujijwe kuja gukurikirana urwo rubanza amaradiyo amateleviziyo n'ibinyamakuru byandika ku mbuga ngurukana bumenyi nta bakozi biza byarungitse ku ibohero rikuru rya gitega Alengi yome mwenyoni ya rungi sikuwe mwijo bohero joku mwurugwa mkuruwa politike ya vuu ya mwurijango zimuraru uko. Aho ya rafungi wekufa kwa munani mkwa katanu, ikumbivina minuangivina katatu. Akulikila nyumwe kufza habili mwo, uguhunga wanyumuteka na wiki hugu, uguhunga wanya utunzi wiki hugu, ugutunga yurugwanishu wa dafiti uruhusha, nugutuku mkuru wiki hugu, mwuko para kenhuru ya republika bitangaje. Hisu ndu itabu mana vzaha chuburundi, ala mutayagiriwe na bino vzaha, ashobora gufungwa imyaka igera kuri mirongo itatu. Senayi na inyuzwa imuburanisha kubera afise ubudahangarwa yavuze ko isango ry'urundi rubanza rizotangazwa mu isi iza ariko nta munsi kanuni yamenyesheje eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
abaturage barenga ibihumbi bibiri bafite amasambu muri site ya Nkenga aharimo gutunganywa amazu meza muri zone Kanyosha komine Moha mu mujyi wa Bujumbura barasaba gusubizwa ibibanza byabo kugira ngo bahakorere imishinga ya kijyambere inkuru ya Thierry Vendayishimiye ari Kigali mu Rwanda
abo ni bamwe mu banyagihugu bafite amatongo muri iyo site ya Nkenga mu Kanyosha kuri mikoro z'abakunzi b'ijuru rya Amerika bashikiriza ko uwo mugambi watanguye kuva mu mwaka w'2008 kandi n'ubu tarahera ngo bashikirizwe utwabo bakabona ko ari igihombo kuri bo Ishirahamwe ry'abafitiye amatongo muri ico gice ca Nkenga rirerekana icatumye hadindira umugambi wo gutunganya uburaro bwiza. Uburongoye iryo shirahamwe ry'abanyagihugu bafise amatongo muri Nkenga, Saidi Juma, avuga ko gushika ubu ingorane ihari ari uko umuyobozi w'ikigo kijejwe gutunganya ibisagara n'uburaro bwiza Oboha atarigera abaha umubonano.
Kubana juba hejeje kuko ibikorwa byateza gukorwa neza atandatu gusa. Kazi kwa kazi ambere, kazi kwa kazi akari, yose zati za ukubwa meza tanga. Ahore yona wako mada wabwe kukutuse mshasha hali, kubashise na wanyi nige wachi, kachara hawa kukone la tuakiri, wamu sabi mungu na nukenshi, mwini misi nizu hawa kwa tuasha mungu kwa ni kwa tuwa nikikete, kusari yona, kukabo, mungu, naranyinyo. Ibi nju, igenda, bidi indiza, mungambi wachi.
Naho warongoye iryo shirahamwe avuga ibyo bene amatongo bobo ntibanyugwa bakibutsa ibyo bagiye barashikiriza mu nama zagiye zibahuriza hamwe ziga kuri ico kibazo bakabifundika bitakozwe bakabona ko ahubwo iryo shirahamwe ryoja hamwe n'ubuyobozi bwa komine Muha ikukira ako gace kugira ngo bashikane ico kibazo kubegwa bose n'ico kibazo Shirahamwe arahumuriza abo banyagihugu amenyesha ko agiye gukorana na musitanyeri wa komine Muha kugira ngo bageze ico kibazo kuba bakurira
bavuganye na musitanyeri uteza kuja hamwe bafashanya bagasaba umubonano komisere general aho twiyemye tuzoheza dushike mushikiranganje.
Abo banyagihugu barenga 2000 bafite amatongo muri ico gice baba basangwa canke bahaguze bemerewe guhabwa ibice 52% by'ibibanza byabo naye ibice bingana na 48% bigatwara leta ari nabyo bizokubakwamwo ubwo buraro bw'abanyagihugu bwiza. Umugambi wo gutunganya uburaro bw'abanyagihugu bwiza muri site ya Nkenga zone Kanyosha komine Muha mu gisagara ca Bujumbura watanguye kurangurwa kuva mu mwaka 2008 nyuma ibikorwa byawo bija birarangurwa buhoro buhoro bitumwe n'ingorane zitandukanye zirimo guhindura indongozi haba mu gisata kijejwe kubaka uburaro n'ahandi nk'uko bivugwa n'ubuyobozi bw'ishirahamwe ry'abafitiye amatongo muri Nkenga. Kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika Devote Ndayisenga arongoye komine Muha n'abamenyesha ko bafadikanije n'ishirahamwe ry'abo banyagihugu bagiye kuraba ingene botorera umuti ico kibazo mu gihe ca vuba. Cherive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Leta y'u Rwanda irasaba abanyarwanda bakiri mu mitwe yitwaje intwaro irwanira mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutaha mu gihugu. Kuri uyu wa kane abahoze hari abarwanyi 92 basubijwe mu buzima busanzwe nyuma y'amahugurwa mu kigo cya Mutobo. Gloria Tuyishime abayinkuru.
Numuhango warugamije gusubiza mu buzima busanzwe abahoza arabarwanye mu mitwe yitwaje intwaro iyo mu mashyamba ya Repubulika Demokarasi ya Kongo wabereye mu kigo cy'ingando cya Mutobo mu karere ka Musanze bahoze mu mitwe itandukanye irimo FLN, CNLD, FDLR n'indi. Uyu muhango wari witabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo inzego z'umutekano, abayobozi mu ntara y'Amajyaruguru, abayobozi mu nzego z'ibanze mu turere dutandukanye tw'igihugu n'abandi. Waranzwe n'ubuhamya bw'abahoze bari mu mitwe yitwaje intwaro ikorera mu mashyamba ya Kongo, ibihangano bye bahoze muri iyi mitwe gorame n'indi. Nizane Anne-Marie ni umudamu wari ufite ipeti rya Serja umutwe wa FDLR ukorera amashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urwanya u Rwanda. Yagiye mu mwaka w'1999 nyuma aza gufatwa n'umutwe wa M23 yadusangije ubuzima yarabayemo avuga ko bwari bushaririye
twirwaga twirukwa turwana ubwo kurya byari bigoranye ukuntu kurya ibyo abantu bahingaga by'abakongomani ntabwo twabonaga umwanya wo guhinga, ntitwabonaga umwanya wo gucuruza. Ibyo byaje nyuma.
Uyu mudamu uri mu kigero cy'imyaka 45 nanone yatubwiye impamvu zatuma agatimvamo kugaruka mu Rwanda.
Nanone nkagaruka ku kintu kimwe cyo kuba nariyumvagamo ko kuza mu Rwanda nta bindimo. Impamvu ya mbere bavuga ko u Rwanda rufitwe n'umwanzi tashobora kubana nawe. Impamvu ya kabiri nuko nta famiye nagiraga mu Rwanda.
Colonel Nizeyimana Mariko aherutse guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika Paul Kagame hamwe n'abarimo Paul Rusesabagina mu kwa gatatu uyu mwaka kubera ibyaha by'iterabwoba yari yarahamijwe mu mutwe wa FLN. Nubwo yari mu bakomeye, ubuzima bwo ku ishyanga ntibwari bumworoheye.
Ubuzima bwo hanze y'igihugu nyine ntabwo bumeze neza kuko umuntu yifuza kubaho uvuga ngo ejo dushobora gupfa, ejo tutapfa, ejo ugapfa, mbese umuntu uba uhangayitse.
Abahoze mu mitwe yitwaje intwaro mu mashyamba ya Kongo bose bahuriza ku kuba barumvaga ko igihe kizagera bagafata ubutegetsi bw'u Rwanda. Bavuga ko bagiye kubona babona intambara barwana itazarangira, bamwe bagahitamo kugaruka. Ijwi rya Amerika yongeye kuganiriza umwe mu bahawe imbabazi na Perezida mu mezi atandatu ashize, Saverine Mukashyaka w'imyaka 60 yari yarakatiwe imyaka 20 azira gukora n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR.
Fashwe 2014 nyine bandega ku nkorana n'imitwe iterabwoba byari bikomeye kuri jyewe byananteye n'ingaruka nyinshi hari indwara narwaye ntagombaga kuba mfite kubera umubabaro n'agahinda nari mfite abo bose bakeneye kugambana iki gihugu nta n'agahenge naba uwo nashobora kumenya namujya inama nkamwegera nabona afite amashagaga yo kugira ngo hangirike byinshi birenze ibyo twavuyemo nkaba nagera gute nkaba nabitangira amakuru ku gihe
icyakora bahuza ari abasirikare bemeza kwakira urugendo kukumvisha abakiri mu mashyamba gutaha aho niho umuyobozi wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi mu mitwe yitwaje intwaro Nyirahabineza Valerie abahamagarira gutaha mu Rwanda kuko ari igihugu gitekanye
nuko mwakomeza gukora wa mukoro twabahaye wo gukangurira abasigaye mu mashyamba kurambikira intwaro hasi bagataha twese tugafatanya kubaka igihugu cyacu naho muri mu miryango yanyu tuzakomeza kujya tuza kureba uko muri kumenyera uwo mukoro tuwubahe
muri uyu muhango kandi hatanzwe ibikoresho ku banyeshuri barangije imyuga irimo ubudozi ubuhinzi ndetse no gusuka imisatsi bahoze muri imitwe yitwaje intwaro Madame Valerie yabasabye kubibyaza umusaruro
icyo tubasaba ni uko bakoresha ibi bikoresho mbese bakabikoresha icyo byagenewe niba ahawe ibikoresho by'ubuhinzi nagenda ahinge niba ahawe ibikoresho byo gusudira nagenda asudire niba ahawe ibikoresho by'ubukanishi nagenda akanike ariko atagenda ngo abijugunye nduzi ko ari nko kubijugunya ku mafaranga make akagenda akanywera suruduye ntabwo ari byo rwose ntabwo tubyemera turashaka kugira ngo biteze imbere bateze imiryango yabo imbere n'igihugu cyacu muri rusange
ikigo cy'ingando cya Mutobo cyatangiye kwakira abahoze ari abarwanyi mu mwaka wa 2001 kimaze kwakira abasaga 12,000 Gloria Tushime, Ijwi rya Amerika i Rubavu
muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abakandida barindwi baharanira kuzahagararira ishyaka ry'abarepubulikani mu matora y'umukuru w'igihugu baraye bakoze ikiganiro mpaka mu ruhame cya kabiri ubari imbere mu manota Donald Trump we nanone yanze kukijyamo Thomas Kamirindi arakomeza
aba bakandida ni Mike Pence wahoze ari vice president wa Repubulika ku butegetsi bwa president Donald Trump Ron DeSantis guverineri wa leta ya Florida iri mu majyepfo y'igihugu Tim Scott senateri wo ku rwego rw'igihugu ukomoka muri leta ya South Carolina mu burasirazuba bw'amajyepfo y'igihugu Nikki Haley umutegarugori umwe rukumbi mu bakandida yahoze ari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye mbere yaho yigeze kuba guverineri w'iyi leta ya South Carolina umunyemari Vivek Ramaswamy umusore w'imyaka 38 y'amavuko Chris Christie wigeze kuba guverineri wa leta ya New Jersey iri mu burasirazuba bw'igihugu na Doug Burgum guverineri wa leta ya North Dakota mu burengerazuba bwo hagati mu gihugu nibo bari bujuje ibyo ishyaka ryabo ry'abarepublikani ry'abasabaga birimo kugira byibura amanota 3% mu bipimo by'amajwi ku rwego rw'igihugu no kugira imari y'amatora igaragara pasarura mu baturage ku bushake bwabo umuherwe Donald Trump nawe ubyujuje yanze kujya mu kiganiro mpaka nk'uko yabikoze no ku kiganiro cya mbere cyabaye ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 8 gushize icyo gihe abahanganye nawe batinye kumunenga ariko kuri uyu wa gatatu ho siko byagenze bityo bagitangira guverineur Ron DeSantis ukurikira Trump ariko kure cyane mu bipimo by'amajwi yaravuze
Donald Trump is missing in action he should be on this stage tonight he owes it to you to defend his record where they added 7.8 trillion to the debt
ati Donald Trump yarazimiye ku rugamba yagombye kuba ari hano kugira ngo asobanure impamvu yagejeje igihugu cyacu ku madeni angana n'amadolari tiririyoni 7.8 naho guverineur Chris Christie
Donald you're ducking these things and let me tell you what's going to happen you keep doing that no one up here is going to call you Donald Trump anymore we're going to call you Donald Duck
ati Donald uhora ukwepa izi mpaka none reka nkubwire ibizakurikiraho nukomeza gutyo nta numwe uri hano uzongera kukwita Donald Trump ahubwo tuzajya tukwita Donald Wimbata bishatse kuvuga ko Donald Trump ari umunyabwoba utinya impaka ahubwo agahitamo kuzikwepa Trump avuga ko ntacyo yabagiye gushaka muri izi mpaka kubera ko ari imbere kure cyane mu bipimo by'amajwi ku rwego rw'igihugu ibya nyuma ikigo cyitwa Real Clear Politics giherutse gutangaza byerekana ko afite amajwi 53% arusha 41% yose Guverineri DeSantis umugwa mu ntege. Abandi bose nabo bari inyuma kure. Byatumye DeSantis avuga
polls don't elect presidents, voters elect presidents.
Ati si ibipimo bitora abaperezida, abaturage nibo batora abaperezida. Muri rusange aba bakandida birinze kuvuga ku manza mpanabyaha enye ziri hejuru ya Trump aregwamo ibyaha byo gushaka kwiba amajwi mu matora yo mu 2020 no gutunga amabanga y'igihugu atabifitiye uburenganzira bwemewe n'amategeko. Chris Christie niwe wenyine wazikomojeho nabwo gato cyane. Naho ubundi bateranya amagambo hagati yabo karahava. Ikiganiro mpaka cyo kuri wa gatatu kibaye hasigaye amezi 3 kugira ngo amatora y'amajonjora atangire ku itariki ya 15 y'ukwa mbere 2024 imbere mu ishyaka ry'abarepublikani. Aya majonjora niyazavamo kandida umwe rukumbi uzahagararira ishyaka ry'abarepublikani mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwa 11 umwaka utaha. Aya majonjora azakomeza mu gihe Trump azababurana imanza ze hano i Washington DC guhera ku itariki ya 4 y'ukwa gatatu 2024 i New York kuri 25 y'ukwa gatatu 2024 i Miami muri Florida ku ya 20 y'ukwa gatanu 2024 ni Fulton muri leta ya Georgia hano hariko umucamanza ntaragena itariki y'uru rubanza.
Mbibutse nshuti z'ijwi rya Amerika ko iyi ari radio yanyu ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 105.3 y'ijwi rya Amerika. Kuri internet ni www.radioyacu.com. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Nshuti banywanyi, ibiganiro radio y'ijwi rya Amerika yabateguriye kuri iyi saha na habihumurije. Mwakoze rero kubana natwe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro bizagukurikira. Bakoze bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Edi Rwema na Diataha ntiwashyize hamwe amajwi. Naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Tubaseze tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muri hose.
sabakozi sabakarorero